kutemera na uguaruka ugusiri la kuwa kigiu kilango wa maoru numuteka na kubarundi vuzi
Waruka, mwabu ni mwurundi change mumahanga urafisi jambo kuri kubu na kadoza kigihugu chao Dagyo inzamba, inaguha kanya kugira ngutangi mdere rano yao
Nimukiganiro, ndafisi jambo
Ndabahaye mwiriwe bakunzi ba radio inzamba kaze muri kiganiro cy'ugwaruka cyo kuri uyu wa kabiri ukwezi kw'icyenda 2020 cyerekeye akamo kate ugwaruka rw'imbonera kure n'umushyiranganje cy'ugwaruka Ezekiel Nibigira ku munsi wahariwe imbonera kure kiganiro mu gishyikirizwa na Francine Kanyange
ndafite jambo
Mwakota kuchungi mbili Amwe niki ukweza hali Agafasha kutanga inguru Tumuteka Naku sabiru kura izura Kutangu mpolisa nita kupakira pika Tanjanu kubara mkashu
Uyuni buramatari winhala ya Kayanza Yali kwa gawisha Waki izura Batawifiti urenga nzira Kuko wajajwe mteka no Aliko kazikawo Ibyo akawayame shikirije Ashinjira muraya mabanga Aliko mnijambo Ezekiel Nibigira Mshikira nganji ajajwe ugwaruka Yashikirije murio nara nyene igihe yari yitabye ibirori by'umunsi wahariwe imbonera kure ku munsi wa gatandatu itariki 29 yasabye ubwo gwaruka gufasha abajejwe umutekano kuwucungera abumvisha ko ibyo bari babwiwe batabitahuye neza
imbonera kure bakayanza hamuruka mube maso mu Kirundi baramaze ngo agatoki kamenyereye gukoma kamatagi zene
yaheze
hako kamube maso ereka nta mufota umupolisi tuzohava turonka kunzu kunzu hari abumvise bimwe bimwe byavuzwe babyumva nabi ariko reka tubasigurire bumve neza ibyavuzwe imbonera kure zisabwa ko zamazirikanu ya guhera iyi sahariya ne tubabyi
ugwaruka ako kamo katewe imbonera kure gwakakiriye gute mu kanya turumviriza bamwe mu gwaruka
Ayo majabu yumba tute
Wako hiri batangi takisu
Ayo majabu yumba tute
Nungu chanya ye takisu
Ayo majabu yumba tute
Nungu safiri da vikiri
Ayo majabu yumba tute Beki buku tala tikisi tira kubaka Ingi na wenda kubate Ia bate kisi bakutengo Ikisi kakisa nijimbi kuyonga
Jenny ari mu Rwanda ati amajambo nkayo ntiyarakwiye kuvugwa n'umushikiranganje ajeje urwaruka
ndi nkugwaruka kukumva ko kamushikiranganje urwaruka yateye igaruka kw'imbonera kure naribajije muri make umushikiranganje yatowe n'abantu canke ntibagisharije ni giki muri make aserukiye urwaruka koko birababaje biteye agahinda n'umubabaro kubona uwo bita ari we yigaru y'ugwaruka akarushira mu nzira nziza ariko ari kararuyobya ari we ari kararuhamagarira mu bidashoboke none ya leta mvyeyi ya leta nkozi dufise imadiki ikoze iki kuri uyu muntu ikoze iki kuri kano ka umushikiranganje yateye ugwaruka rw'imbonera kure bavuze iki ni giki bakoze kuri aya majambo atashobotse ababaje avuze kuno umuntu mukuru nk'uyu ahaguruka akavuga amajambo nk'aya umukuru w'igihugu aharabyumva abaki none muri make nta gihugu dufise igihugu kiritwara iyo leta nk'ugiye leta zeyi bavugana ati tumariye kona mushikiranganje nk'uyu yayivamwo akavuga amajambo nk'aya n'ibintu biteye isoni cyane Ina maa maji, iti ya kahindo numu wewaru.
Saha na wenyene ari mu Rwanda ati ayo majambo ateisho ni nugowa.
Kugacho twari tuzi ko ari umushikiranganje w'ugwaruka rwose rw'Abarundi. Ariko urabona ko yambara inkofero y'umugambo wa CNDD-FDD. Ikindi kibabaje ni ukuntu abategetsi babiri bo mu ntwaro bavuguruzanya kandi bagomba kuzuzanya. Kuko guverineri yavuze ko atambonera kure agomba kumva iriki ya kijuru kwa rakazi kabasoda n'abapolisi kandi koko niko biri kuko nibo bavyigiye kandi babihembeko ariwo nawe yajavuga igihushana birateye isoni rero ministre na gouverneur bavuga indimi zitandukanye kandi bari muri leta imbonera kure zigomba guca ubwenge zikamenya gutandukanya ikibi n'icyiza ikindi kintu novuga nuko iyo uretse imbonera kure zikizure kenshi usanga zica zikora mabi atandukanye agafata abagore n'abakobwa ku nguvu bakiba n'ibindi bitwaje ubwo bushobozi bahawe nkumva ko ibyo minisitiri yababwiye byari bikwiye guhagarara akazi ko gukizura bakakarekera ababijejwe
Pacifique ari muri Australia avuga ko atacyamutangaje mu by'umushikiranganje Ezekiel yavuze
birya byita gushuhura no kuvuza ifirimbi abwira imbonera kure ngo bakore rimwe bavugira mu kigunda mu kinyegero hama baca umugani ngo gatu gateke amahwa karimena hari abantu mu ntango bavuga ngo ngira ubwo butegetsi ko bwakoze iki ko bwafasha uyu ngira ngo umuntu yogira umwizero abavuze ati hibambewe aho no gusiga inkora abantu ku maso bakavuga ngo ya bahubwo ngo abantu bamwe batagifise ukwizera ngo ni bamwe bitanga baradiko umwe aravuga ibi akagerageza guhendahenda no guhenda abantu ari kuwunda kaza ahubwo ati umviriza ndababwira icyo yashatse kuvuga ugiye ababwiye ko imbonera kure azosubira gusanga arizo zikora nk'abajeje umutekano wazozifata umushikiranganje yashegenda aramuhinyuza avuga ati mwabyumvise uko utariko ntiyanamuvuze kandi bitwa ngo ni bamwe kuko yashatse kumusuzugura aravuga ati bijya buramatari y'abahenzi umviriza ndababwira uko mwovyumva ni mugende inzu kunzu kumwe mwahora mbere murenzeho muri kanure mbega kurikanura baraba bande ko bavuga ko hari amahoro hari abantu barabishijwe ijisho hari abantu bavuga ati mugende kuri zijyanze umuzirabe murabibona muri biko biraba mu makomine za Mukike za Mugongo Manga za Mugamba n'ahandi aho bitwaza ngo hari abaroberi ahandi bakahinyuzanya ariko kumva ngo bagiye bamwe barashoreye abandi barabagandaguye rero imvugo ni imwe abantu bareke kwitoza utunyoni imvugo ya CNDD-FDD iyo ntwaro y'igisoda iyo ntwaro ihagaze ku mategeko umenga nayo mu ishamba nayo kumara abantu ijambo rya Ezekiel ati umviriza ndababwire abumvise biriya bumvibi harageze nimuhaguruke rero ngira ngo abandi barabyumvise ari kutabariza abantu ngira nico kigeze ahubwo twovuga ko akamo kumviswe gushuhura kumviswe nimbonera kubiyaze mara abantu kandi zari zige imizi zibigira ubuho birarengeje batwara abantu mirongo kumugaragara izuba rivu
Eve ari mu Burundi ati umushikiranganje yagize neza kutwibutsa akazi tujejwe
mu ntiyana ngo gansa umushikiranganje yasikirije mukayanza nyakubahwa ese nibigira nuko yasibukije yasibukije uruhanya mukuru rw'imbonera kure okwirare yakibukije kuko abantu bari kamatora ayiruke rero abantu bamaze nk'abasana gatonya ariko rero mu nama ke yakibukije yarakoze no kumusinda mu cyane yarakoze kutwibutsa iho cyane si yose icyo tujejwe kandi cyane abantu bajejwe ubwa kuko rero ubwana bwamye kutana kera nata bwamye ho kuva ku rugamba ayabitwa amitako mbatabamye rero n'uburetwa kugeza ku amasimasi kuko kugira kuba amatora mu gihugu ni basa n'atika n'atika mateka tukumila na mayako miso kinwe na wakuri mitumba na makati rero twabaye nk'abasa na gatonya twamira nk'aba ndi matora ya dusamaje ariko rero ndi mushikiranganje irahuye cyane kuba yatwibukije atwibutsa icyo twokora atwibutsa icyo tujejwe atwibutsa gutaramira amahoro y'umutekano atwibutsa kurumbatira amahoro y'umutekano dufise kuko nibyo tuyatakaza rero no kumusinga yarakoze nta mabaye nabo kuko abantu bavuge na biriya anye mugabo ibintu nyamukuru ni uko twokwitaho kurumbatira amahoro y'umutekano kuko ntiyahiyeterambere nta kindi gisohoka mu gihe atabe amahoro y'umutekano rero no kumusinga kandi abandi bose baramusinga kuko yadukanguye atwibutsa atwibutsa kuva muri 2005 biba byari yose mu Burundi yagiye rumba yaciye ko ariko no kumusinira ntibyo yarakoze atwibutsa mu nandi na kanya kamwe batujejwe yuko nabo bose nabo bashyira abazi zo kukidi kugira ngo ibikwa bibandanye
Gael ari muri Afrika y'Epfo abona nyabuna ko ugwaruka bw'imbonera kure wo kwita ku mirimo iruteze imbere aho gukizura
imvugo y'umushikanganje nitangaje kuko turamumenyereye aho yararongwe kugwaruka nyine rw'igihugu ari ugwaruka bw'imbonera kure rwatangwe gukora ibikorwa bitandukanye by'amakarashishi byo gukizura byo guhohotera abantu muganaga yumva ntere akamo ugwaruka bw'imbonera kure gwaruka bw'imbonera gumvire umukuru w'igihugu hadashiba kubatera akamo ubazindikwe ku bikorwa ibikorwa byo kwiteza imbere turabizi ugwaruka gwishi mu Burundi mu bushomeri kutavugwa ntako umuntu azorara rakizura hamo ngo azindikwe ku mirimo yiwe kandi cyakabiri nibamenye neza yuko uwakoze icaha niyaho kubushikanganje akabahamagarira gukizura kumuhana kumuhana bamenye yuko imbere ya sentare ataho bazoba bari kumwe azoba ari umwe kandi icaha ataho kije n'abahera imyaka na mirere.
Nelson ari mu ikambi y'impunzi ya Duta muri Tanzania ati izo mbonera kure ntizikoreshwe mu bikorwa byo kuruteza imbere.
Amagambo avuga n'umutegetsi wo muri CNDD-FDD ntangaje nta n'ikintu cyari cyatuma anangaza kuko nizo nshingano zabo niyo ngendo yabo bihaye rero iyo ntangaza cyane mu gihe niba ndiko ndumva ko bariko bahamagarira ugwaruka rwabo mw'imbonera kure kwica no kongera ingufu kuko amaze babe maso ahubwo abona ko ubwicanyi buhari uno munsi butamushimishije uko buriko burakorwa ahubwo boraba bakarushiriza kugira ngo bigende uko babyifuza ariko kandi nibutse ko ugwaruka naho mwisi imbonera kure ko botahura ko ari Abarundi kandi ibyo hari ibyo Burundi bubitezeho ibaze baratangwa mu mitego n'abo basaza ariko bararengana bwejo nibakenerwa n'igihugu kizobakenere kugira ngo kibashyire imbere y'ubutungane kandi cyari kubakenera kugira ngo kibakoreshe habonekane iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu.
Thais ari mu Burundi ati imvugo nk'iyo niyo kuguma urugwaruka.
Izo mvugo numva ari cyamagarira imikomoko, ibyo bigatuma imbonera kure zigira ububasha burenze ubw'abasaga n'abapolisi kuko zumva zishyigikiwe bigatuma n'amabi zikora yiyongera.
Mwiko mungiriza ikigani rechugu waruka ndafisi jambo Patrick ali Mugwanda atibirawa wajekuonu gwaruka aligo gwama rukoreshwa n'abanya politike mumabi no kuangaza bene wabo.
Nta gitangaje kirimo kuko turazi yuko umugambwe CNDD-FDD wamye udashaka kubana n'abandi Barundi badasangiye ibyiyumviro na cyane cyane abo mu migambwe batavuga rumwe. Icyo bibagira rero nuko abo bahamagarira gukorera nabi ari bene Burundi batswe uburenganzira bwabo bakangazwa abandi bakicwa basaba gusubiza hamwe ariko CNDD-FDD igashira agati mu ryinyo aho kwemera gushira hamwe bakubaka u Burundi. Bibuke ko babahamagarira gukora ibyo amategeko atabarekurira kuko inzego z'umutekano nizo zikwiye gucunga umutekano w'igihugu kandi nazo zirahari. Uzoza rero gukora ibyaha mu nyuma bizomugwa ko kandi bari abanyepolitiki bamuhamagariye kuja kwica bene wabo nta kintu na kimwe bazigera bamufasha mu gihe intahe izo bimaze gufata ijambo. Aha rero novuga ati na kamaramaza aho umuntu yitwa umushikiranganji ari mu nzego ahamagarira ugwaruka mu ijambo nka ririya no byita nk'agasuzuguro n'agasuzuguro kuri buramatari we yavuga ko umutekano ufise abawujejwe kuko yaramuvuguruje kandi ni n'agasuzuguro kandi ku nzego z'umutekano kuko nibo bashinzwe gukwirikirana iby'umutekano nko kwerekana ko ataco bashoboye. Byerekana kandi ko mu Burundi atamuyobozi ahari ahubwo ko umwe wese avuga ivyo ashatse naho tuzi ko leta y'u Burundi byose biba bishoboka.
Dusubire mu Burundi, Roxane ati ugwaruka gwimonera kure rigwarirukwiye guha matwi ababatuma gutoteza abandi.
Urya mugara amacango urucira mu kaso rugatwara nyoko. Wewe kubwira abona ko itwango bakeye badata wanje, ore yo kuvuga batavuga rumwe. Uko nitahuye kuno buramatari yovuga ati ntagire imbona yakoze ishobora kwivanga muri ibi iyi abasirikare n'abapolisi bariho bazobikora ariko ukajya wumva umushikiranganyi nawe w'urwo rwaruka akavuze amajambo nk'aye kandi wumvije n'ijwi yakoresheje numva ko yari ashavuye cyane nyine yabishyizemo ingufu. Burya umuntu mu gukora ikintu biragwara n'ukuntu wundi aba akimubwiye hariho ko ukoresha ugasanga umuntu vrema icyo kintu yagikorana ingufu kuko aba yumva nawe ko ngo washa ahubwo sindume ngo agomba kumeneka n'ukuri ahubwo emwe yari yasesereye ku mutima se yabonye umunsi mukuru uragete kugira ngo asha abashuhure mu jambo rimwe yarashuhuye yarashuhuye imbonera kure kugira ngo ntiyari mu banyagihugu nta rindi jambo navuga kwere uko amaze kuvuga ibintu nk'ibyo ngo mu burya ngo abasirikare n'abapolisi ngo ntawutworonko kumuhana kumuhana imbonera kure rero nizo zokora mbega izo mbonera yakoze itaraza kare umutekano ntiwari uriho Murundi ntaba kandi cyaba bagize ukabona nawe bakirengo n'umusenere n'umuki iyo mvuga y'uwo mushikiranganyi turayiyamirije nk'ugwaruka.
Mosi ari muri Kenya na wati ivyo uwo mushikiranganyi yavuze nivyo gutuma hari impunzi zari zifuza gutaha zibiheba.
Uwo mbere sini mushikiranganyi ahubwo numva akiri umukuru w'imbonerakure kuko ubu kari yavuganye iryo jambo birumvikana rwose ko abivuze n'ababaye kandi abereka ko ari ikintu ariko arabumvisha bategereza gukora. Ntacyo ngambwira ko mvuga ati ko mbona umukuru w'igihugu yavuga ngo bahunze bose batahe ngo ni amahoro kandi ukavuze bari bahunze imbonerakure bakaba bari barabonye kumengo hari ibintu bike umengo byohinduka n'akaba basubije ku rugamba ngo batangure gukora wumva none ya mitima nuwari karibza kutabidahindutse mbo ugerazi cyamuhaye ko ari icyo nashize cyamuhaye kandi njye bituma tumaze kubona igihugu giziye gitwarwa n'abantu bameze uko ngo umutima wo kwikunda no kugira n'aba bantu biragoye gutahura bivuzwe n'umuntu nujya nta gitangaza kirimo kuko ibi yakoze mu gihe ararongoye urwaruka n'ibyiza cyane badokwame bakora uko aba nk'uko mbese yabivuga gihe nticyagera badokwibaza nabo ujya we nibaze ko hamwe ubutunganirwa cyangwa nawe bwohera kuko hari ibintu byinshi yagiye akora navuga no ku ntwaro yuko iyo hapfa abantu benshi rero.
Kahen ni umuvugizi w'umuhari w'ugwaruka Mijeb ari muri Uganda ati ni terabwoba.
Uwo mushikiranganje Ezekiel n'ubundi niwe yari asanzwe atwara urwaruka rw'imbonerakure imbere y'uko abo mushikiranganje akaba atawuyobewe izo mbonerakure ico zamaze cane cane muri ino myaka itanu irangiye ku ntwaro ya Sende Devdede ko bahamagarirwa kugira nayo abo batavuga rumwe mwibuke banaririmba ngo batere inda bakeba bafata abagore n'abakobwa ku nguvu urumva ni muri uwo mugambi nyene babandanya kuma bahamagarira y'urwaruka rw'imbonerakure gutoteza abo batavuga rumwe cyo n'icyitwaza kugira ngo babandanye bagira nabi abo bikeka bose yuko batavuga rumwe kugira ngo bagumize mu bwoba abantu. Ariko umuntu azi ubwenge yo kwiyumvira neza aho bizohagararira ibyo bintu.
Tugume muri Uganda. Jean-Marie ari mu kambi y'impunzi ya Nakival avuga ko ayo ari amajambo yo guteranya abose rimwe
mu gihe zo gusanga amajambo mwene yagendera kuvugwa nk'uko yayavuga akasha kugomba guhakwitiranya imbonerakure n'igisirikare n'igipolisi nibyo biheza bikabyura injyane mu gihugu nk'uko bimaze kuba byibonekeza. Imbonerakure zigasha zifwa nk'abantu badahangarwa bigaheza bikabyura ingorane nk'izo byagiye bitera nk'ugwaruka. Nashaka kubwira urundi rwaruka rugenzi rwacu nibyo amajambo y'abategetsi bamwe bamwe si bose bavuga amajambo novuga asa n'ayadahumuriza ariko iyo abategetsi babarongoye bababwira amajambo nabo barakwiye gufata akaryo ko kwiyumvira ko bakayazirikana ko nk'ugwaruka uburundi bw'ejo kubera ko nibyo umurongozi araba umurongozi mugabo ntibibuza yuko ashobora kuba umubegito. Mu gihe umurongozi yabaye umubegito rero akabwira umubegito bwiwe urugwaruka tugasha tugendera ko tukarubwira ko nta kindi bizotuzanira atari kuzobaha nk'ibivume muri kazoza. Ni nacyo gituma kiba gikwiriye ari uko nimba umuntu aba ari mu mugambi nimba ari imbonerakure nimba ari icyuma cy'indege nimba ari uwo ari we wese yigenga ubuntu akigenga iteka arondakweje cyangwa igihe ejo nawe iyo b'umushinga ntare iyo kuka baada ba kumi nchini zako kwa sisi chini ya mazamuri kahisi atamuto mama taka tuki kwa yabari enganishi.
Hassan Zeimana harimuri Qatar ati uwo mnyapolitiki je yavuze nibibereye kuvugwa no mushikiranganje
ako kame yateye kwaruka gumbonera kure kumushikiranganje ugwaruka yandi kucombo nari gutera kame ugwaruka gose bagukira umutekano kubera ari umushikiranganje ugwaruka yitwa iko ari umushikiranganje ugwaruka ntiyitwa umushikiranganje imbonera kure nasaba yuko abatware igihugu kikwaye amabanga runaka iza ni gutwarira bose ntuhengame ko uburundi bwa twese n'ugwaruka rwose apana bw'umugambo umwe siko rwiza igihugu umutekano w'abarundi bose n'ugwaruka rwose
Mariko mumbiriza ikiganiro ndafisi jambo twashije nino jashikirijwe n'umushikiranganje w'ugwaruka ku munsi wahariwe imbonera kure kwa gatandatu uheze ugwaruka gwerekanye ko amajambo yavuze yerekeza ubwo gwaruka kw'imbonera kure adahumuriza ariko hari n'uwavuze ko yagize neza kwibutsa ubwo gwaruka gukora igikorwa rusanzwe rujejwe cyo gucungera umutekano turabashimiye mwese mwadukurikiye naho utaha
Chari kikaniro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo